Iri ni ijwi rya Amerika. Ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika tubibashikiza imisi yose mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio@gmail.com na Facebook kuri adresse yacu Radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa@akaburungu.com. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mwanya rero mu kiganiro muri sanga, hari amashyirahamwe atari make agizwe n'abakenyezi, yaba ayari mu gihugu cyo Burundi cyangwa hanze y'igihugu, agerageza gufasha abapfasoni kwiteza imbere no kuva mu bibazo barimwo mu buryo ashoboye. Rimwe muri ayo mashyirahamwe ni Haguruka. Ishyirahamwe Haguruka rigizwe n'abarundikazi baba mu gisagara cya Toronto mu gihugu cya Canada. Rikora ku buntu kandi rifasha guha ububasha abapfasoni bwo kwiteza imbere mu byerekeye butunzi no kubaho kwabo mu Burundi. Iryo shyirahamwe ryashinzwe mu mwaka w'2002 rironse ingurane zigereranye abapfasoni mu Burundi. Rirafata mu mugongo kandi abapfasoni b'abarundikazi bari mu gihugu cya Canada. Haguruka ni ishyirahamwe rifasha abapfasoni bafise amikoro make kuva mu bukene n'ibindi bibazo byose bibabuza kwiteza imbere. Ishyirahamwe Haguruka rifasha abapfasoni kuronka inyigisho zo mu mashure, gushobora kwivuza, kuronswa ubutungane hamwe n'uburyo bwo kwisununura biciye mu mirimo yo kwiteza imbere. Iryo shyirahamwe rirakorana n'andi mashyirahamwe asanzwe akorera mu Burundi nk'ishyirahamwe ANSS ryishinze kugwanyikiza cya SIDA. Mu kiganiro muri sanga twatumiye Madame Josette Rutababiza, umwe mu bashinze ishyirahamwe Haguruka, akaba aba mu gisagara cya Toronto mu gihugu cya Canada. Madame Josette Rutababiza, turabaramukije. Josette Rutababiza,
naramutse neza gafidele.
Ngo tubwira neza ingene icyumviro cabajemwo cyo gushiraho iryo shyirahamwe Haguruka.
Ikiyumviro cyo gushyiramo ishyirahamwe Haguruka ryatujemo kubera twabona nyine yuko twe twari abarundikazi bakeya bavuye, abantu bavuye Burundi turi muri Canada aha i Toronto, hanyuma dusanga yuko dukeneye gufasha abacu. Turiyumvira, turaraba ko ariho ubukene buri mu Burundi, turiyumvira, turaraba icyo dushobora gufasha, tugashyira hamwe ibyiyumviro. Hanyuma icyiyumviro cyaje kiruta ibindi, turarusha gufasha abakenyezi, kuko twiyumviriye ko iyo dufashije abakenyezi tuzoba dufashije umuryango wose. Uko niko byatanguye hari muri 2002.
Riramaze iryo shyirahamwe ryanyu imyaka 15, mubona intambwe mumaze gushika ko igera he?
Riramaze imyaka 15, intambwe nibaza ihende, nibaza ko ari imaze kuba ndende, imaze kuba nini. Hari harurumvise byose, ariko tumaze ubudufu muri iyo myaka yose twarafashije abagore benshi cyane. Tugitangura twakoranye no mugwi nonde mugu numugwe hanyuma tugafashije abagore benshi harimo abagore bakora mu isoko benshi tukabahudutahe bunyuma bo unye dukorana n'iyindi migo dukorana na NSSE dukorana na na nundi mugwe wa uri muntu ze bakuri ibintu byo kugwanya indwara ya malaria imibu hanyuma imbere yaho hari twarigeze no gukorana na Maison Shalom mu Bubiligi ubu nta projet dufitaniye nabo ariko mbere twarakoranye nabo.
Mufise abanywanyi bangana iki?
Iyo tuvuze abanywanyi abantu bari muri komite bo dukorana direct ntabwo turi benshi cyane tushika nka 10 ariko dufise ije two kwita nk'amashami kuko dufise abanywanyi abantu badufasha abantu abo dukorana nabo ba association dukorana kuko twe dukorana n'ama association Burundi yoyo igaha ari irondera abagore hare rero twe nta iyo nombre ntayo dufise kuko kandi igendera hinduka ku munsi ku munsi.
Mukorera mu bice byose byo mu gihugu mu Burundi?
Ego dukorera mu bice iyo organization yose akoreramo kuko nka ANSS ntihenze ngo ikorera hafi mu gihugu cyose cy'u Burundi. Ni projet yindi ya SSI yitwa Bye Bye Malaria dukorana n'umudamu yitwa Jeanette Karire Kinyana. Nayo nyene ikorera mu gihugu hagati ariko kugira ngo bobo bari cyane cyane za bubanza za n'ahandi mu gihugu urumva twe aho abo bantu bakorera niho dukorera.
Mwavuze ko mukorana nayo mashyirahamwe asanzwe akorera mu Burundi y'aba ANSS igwanya SIDA hamwe n'iryo shyirahamwe mwavuze rigwanya malaria ibindi mushimikira ko mu bikorwa byanyu nibihe mu rugamba kugerageza gufasha abakenyezi mu Burundi?
Ibyo dushimikira ko nuko n'ukugwanya ubukene n'ukugwanya ubukene Burundi cyane cyane twe icyo twumva ingene twabibonye twasanze yuko iyo ufashije umugore ugufashije umuryango wawe hanyuma tuca dushimikira kuba person tugashaka rero ko kugwanya ubwo bukene tugashaka yuko ingene babaho bubereho bwabo bwiyuguruza bagira ubuzima bwiza kurusha hanyuma kubera bagwanije ubukene kubera bafise icyo biha barashobora kwigisha abana barashobora kumika abana mu ishuri barashobora kugura uduhuzu tw'abana bashobora kubagaburira bashobora kubatwara kwa muganga nabo nyene bonyene muri bo bakabyifashamo bagafasha n'imiryango yabo yose n'abashinga ntaye babo bose bigaca bitera iterambere rya bose mu muryango.
Umuntu yitegereje ubukene buri mu gihugu mu Burundi ibiharuro bitangwa bimenyesha ko ubukene ntangere cyane cyane mu banyagihugu bo hagati mu gihugu reka no mu bisagara n'icyo kimwe muri icyo gikorwa cyanyu cyo gufasha mufisa abantu benshi bakeneye ifashanyo muratora bamwe cyanke mu bigenza gute ku ubukene ari bwinshi cyane?
Ego ni benshi cyane justement nta kuntu biragoye kugira ngo utore umwe ku imbere y'uwundi nico bituma twe kubera atari ho turi twashimye gukora n'amashirahamwe asanzwe ahari kuko ayo mashirahamwe asanzwe ahari abafise cyo no kwita structure mu gifaransa bafise abo bakorana cyangwa abo bagira bazokorana hanyuma bakageza bakabikurikirana hanyuma twe mu byo dushimikira ku bantu bakenye ku bantu bakenye ku bagore bakenye karatsinda ntabwo wofasha utabikeneye ariko cyane cyane turondera abajya bakenye gose bajya bona yuko bashobora bigize ariko naho nyine ni benshi cyane ntidushobora kubashikira bose ariko turibaza yuko nitwashishikara gukora neza nitwashishikara kuronka badushigikira natwe tuzoshobora gufasha benshi kurusha
uburyo mufise nubuhe mu gufasha muri cyo gikorwa
uburyo dufise nuburyo butuvamo twebwe nyene abeneshira hamwe turagira ibyo bita amakotizasyo hanyuma tuka ikindi nacyo turagira ma evenement kugira ngo dushobore kurondera amafaranga ibintu bita nk'amagala nk'ayandi activity kugira ngo turondere amafaranga ahandi hantu naho dukura uburyo mu bantu badushigikira kandi hanashaka kuronkeraho akanya ko kubashimira babona ibyo dukora bakabishima bakaja bakaduha uburyo nabo nyene bakamera nk'abaterera muri ico gikorwa aho niho dukora uburyo
murakoze reka tuje ku mirongo ya telefone dufise Alice ku murongo wa telefone Alice uratwumva
ndabumva
ewe tubwire irindi zina nahamagaye uri
nitwa Alice niyo nize
uhamagaye uri he
mu gisagara ca Bujumbura
ufise ikibazo ubaze umutumire canke intererano
ufise ibibazo
mubaze
nyakubaha mutumire
ndabaramutse Arisha
ego numvise yuko mufise ishirahamwe ryitwa muvuze ko ari haguruka ego haguruka nkavuze yuko mukorana n'amashirahamwe amwamwe mu Burundi nkavuze kandi yuko mufasha cyane cyane abakenyezi bakenye gusumba abandi bose reka none mu kubafasha twari tumenyereye imfashanyo zica mu mashirahamwe aho bavuga yuko ata muntu atari mu ishirahamwe ashobora kuronka imfashanyo reka none mwebwe mu gufasha kwanyu bisaba yuko abo bakenyezi bakenye gusumba abandi baba bari mu ishyirahamwe cyanke araraba ahari ho uza kumva yuko ari umukene hanyuma akamenyesha yuko akenye hanyuma mukamushikira mbega imfashanyo yanyu imushikira gute ko abantu benshi bakenye cyane cyane bari hagati mu gihugu kandi no mu mashyirahamwe kenshi na kenshi umuntu arareka kujya kubera abura nk'intererano ashobora gutanga mwebwe mubigenza gute hanyuma yumvise ko mukorera i Toronto mu Burundi muvuze amashyirahamwe amwamwe mukorana mwavuze NSS sinibuka n'irindi rimwe mwavuze mbega hari icyicaro mwa mufise ngaha i Burundi mukorera hehe uwo barondera yobaronka gute kugira ngo agire icyo ababajije
murakoze mu mwishure Madame Jose
urakoze Alice kuri ibyo bibazo bitomoye twe dukorera i Toronto ngira ntangura kugira icya nyuma dukorera i Toronto hanyuma kuko niho tuba ibyo dukora ni ibintu icyo bita volontaria ni ibintu dukora ku ruhande rw'akazi kacu n'ubundi buzima bwacu dukora hanyuma ishyirahamwe twashyizeho kugira ngo dufashe gusa ariko si ibyo dukora byonyine dusanzwe dufite ubuzi bwacu dusanzwe dufite iyo miryango yacu turaba hanyuma twashimye gukorana n'amashyirahamwe kuko nibyo bitworohera mu buryo byo gukurikirana ibikorwa tugitangura twarakoranye n'abantu ariko ntibyatworoheye ntitwamenya yuko ibintu byagenze neza ntitwamenya yuko bateye imbere cyangwa batateye imbere ntitwamenya ikintu na kimwe cyabaye byaratugora kuronka amaraporo no kuronka no kumenya ingene ibintu byagenze neza tutabonye umuntu agenda i Burundi ntacyo twamenye hanyuma iyo rero dukoranye n'amashyirahamwe ayo mashyirahamwe turayaha uburyo akaba ariyo aca arondera akaba ariyo aca aha abantu basanzwe bari mu shyirahamwe zabo basanzwe bakorana nabo nk'akarorero nka NSS abantu dushikiriza ubwo buryo bari muri nzenye tuha amafaranga bari muri iyo association ya NSS nabantu baba sanswe bari muri NSS bafashwa na NSS mu bundi buryo kuko urabona ya NSS se ibice byinshi cyane ibafasha mu bundi buryo hanyuma muri ico rubwo ruhande go kugira ngo biteze imbere kugira ngo bagwanye ubukene kugira ngo bashobore kuronda ico bapfungura bafashe n'imiryango yabo niho twe tuca tuja kubafasha hanyuma
ego akandi kabazo mutumire gatonya
ego
mwavuze yuko mushobora kubafasha kugira ngo bashobore kushikira ubutungane
ego
ubutungane babushikira gute bakoresheje ifashanyo mubahaye bigenda gute
oya ngira ngo mwanyumvise neza sinavuze ubutungane cyangwa nyamba narikoresheje sije nashaka kuvuga ko twe by'ubutungane ntabyo turimo ntabyo dukorera vuga kugira ngo bagire iterambere batunganigwe mu rugo bagire iterambere bafashe abana babo kugira ngo bashobore kuja mu ishuri bashobore kubambika bashobore kuriha inzu bamwe muri abo bagore dufasha n'abantu bari bonyine batubase ariko bafite nk'abana cyanke bapfakaye cyanke nyene ubona bari bonyine mugabo bategereza kwigwana ko hasi no hejuru kandi naho baba bafite umufasha ntibibabuza nabo nyene ko bagira icyo bazanye mu rugo urumva ni kugira ngo tubafashe mu iterambere kandi ubundi iyo ufashije umuntu mu iterambere mu buryo bene ubwo uba uri kuramufasha muri byinshi iyo dushize mu by'imibereho nawe arumva ko afite icyo azanye mu rugo byerekana yuko mu rugo bice bye mu rugo afise icamazi bimuhaye agaciro mu rugo ashoboye gufasha abana bakaja mu ishuri ntaje gusaba ntirirwa araja kugora abandi kandi nabo babe bigoye abana ntibareke kuja mu ishuri birafise akantu gakomeye cyane kuko ababona yuko atise kwizera icyo umwana we azovamo ko umubyeyi wese abashaka kwiyumvira icyo umwana we azovamo ashoboye kubona ko ashobora kugura agahuzu kiwe agaseruka mu bandi ni ikintu gikomeye cyane kuri uyu mupfasoni urumva bice bimufasha no mu mibereho yiwe no kumva yuko afite akamaro no kumva yuko ari umuntu akwiye no kumva yuko afite ibyo ashobora gukora mu buzima bwiwe
urakoze
urakoze nawe arese urakoze ku bibazo byawe
reka tuje tubandanye ku mirongo ya telefone dufise Etienne uratumva muvugira kure sinda bumva mwoshobora kwegera telefone
ndabumva
wavugira indi zina ryawe naho hamagaye uri uhamagaye urihe
akamba
ufise ikibazo canke icyimvira uterera mubaze
none ko kuko ko bakorana na mashyirahamwe ya NSS barafata bakaza ibintu bakorera bakaza mu Burundi bakaraba baba abo bafashe ngo nibabete ayo mashyirahamwe yo bafashe hari icyo bagashyira mu mwe yo hagati bakaraba ariko njya kuri ko kuba bafashe
reka bishure mu mwishure
mwasubiramo neza ikibazo ga Fidele kuko
arabajije ngo ko mwoba mushika mu Burundi mukaza kuraba abo mufasha ko bameze
ego cyane turashikayo igihe cyose dufise kubera imana yose nuko twebwe twese turabarundi birakenego yuko tutaha muhira tuja kuramutsa abacu tufise ibintu byinshi bitujana bidusubiza mu gihugu hanyuma iyo hagize umuntu agenda iminsi yose biratuma uyo muntu tuca tumutuma agaca agenda agashika muri ayo mashyirahamwe agahura n'abo bapfasoni dufasha abo bantu bose dufasha kandi bakamubwira ibyiyumviro byabo bakamushikiriza ibyiyumviro byabo bakamuha ubutumwa bazana urumva ntihenze buri mwaka turaronka umuntu umwe agenda turaronka nk'umuntu umwe cyangwa babiri bagenda i Burundi hanyuma bakabona ibiriko biraba bakabona ibikorwa biri bakarashikano bagasanga abo bantu no ku kibi rimwe na rimwe haraho basanga ku TV haraho bahurira muri ayo mashira hamwe bakaganira hanyuma bakabwirira ico banona
muri rusangi abo mufasha inchikiro izo mfashanyo zanyu ziba zashikiye zikabagirira kamaro akarusho mu buzima bwabo amakuru muronka barashima ni benshi barashima imfashanyo zanyu
ego cyane barashima kandi cyane benshi baranavuga bakatwereka bo nyene bakabivuga bati abaho mwankuye navuye aha ubungeza aha baka ari mu byerekeye ubutunzi bwabo ari mu byerekeye imibereho yabo nk'akarorero umwe atubwira ati jewe nama kwishira hamwe gusaba ifashanyo gusaba iko bafasha hagira kurunka bana kwishura inkama natonze hagira nagira kurondera agati ku mwana nkama natonze nagira iki nkama natonze ati muzu namba rimwe nkayimesa mu ijoro nka ugasanga bose bakavuga ngo cyangwa akavuga ati ubu rero ati nanje ibintu byose byarahindutse ubu nanje ndi mukugeraho mfasha abandi ati kuko umuryango wanje ubuzima bwabo bwarahindutse rwose ubu turafise uburyo hanyuma byagera kubya umutahe cyanke ibyo byerekeye ibyo bakora naho nyine akerekana aho yavuye n'ahageze umuntu akakubwira ati agatahe nari mfise kari gatoya cyane ntaco kanshoboza ati cyanke ati natanguje umutahe ungana gutya ubu ngeze ku butahe ungana gutya urumva bose baguma berekana aho iterambere ryabo ryageze aho iterambere ryabo ryageze ise natwe biradufasha cyane ikadufasha kugira ngo tugire ingoga zo kuguma dufasha kandi urumva nayo mantuze dukorana acaguma atera imbere urumva batanguranye amagroupe makeya abanyuranye bakeya muri ayo maproje ariko uko tubongera amahera niko bongereza kw'abandi cyangwa uko bamwe basubiza amahera niko bongereza kw'abandi kuko ayo mahera nay'ingurane bayasubije kandi basubiza neza cyane bayasubije baca bongera kw'abandi banywanyi hanyuma ugaca usanga batanguranye bakeya mu nyuma bariko barababesha cyane
murakoze dufise kandi ku murongo wa telefone Claude uratwumva usa n'uvugira kure wo kwegere telefone
yego ndayege
watubwira irindi zina naho uhamagabiri
Niyonkuru
uhamagaye urihe
Bururi
ufise ikibazo canke intererano
ikibazo
mubaze
urumbe gashira hamwe rifasha abakenyezi nyene mwariko basikura ngene rikora agomba kubaza intara zo barikoreramo kuko nkaho mperenge hari abakenyezi benshi batagira shinge na rugero ibyo by'amashira hamwe agomba kubaza nk'ingene bakora nabo bashobora kwakira ayo mashyirahamwe aho bakesha mu gihugu cy'u Burundi batwara intara nyinshi
reka bishure mu mwishure madamu
gome amahoro Claude na twebwe ngene dukora nk'uko nabivuze kare dukorana n'amashyirahamwe muri iki gihe dukorana n'ishyirahamwe ryitwa asesi rigwanya ibintu bya malariya rikora ibintu byo kurwanya ibintu bya malariya bagira ibintu byo kurima gukoresha imiti ibintu by'ikirundi imiti y'ikirundi mugabo kugira ngo bavure malariya hanyuma mugabo bagakubaka sinavuga ko ari imiti y'ikirundi ni ibyatsi bakoresha hanyuma bagaca bakuramo amasabune bakuramo amabuji bagakuramo ibintu bishobora kurwanya malariya abo nibo dukorana bamwe bagakora bakaba bafise amagroupe y'abagore bakorana baja barabazanira ibyo bikoresho harimo bakorana n'abagore babatwa babafasha babumba ibyo bikoresho bakoresha n'abandi rero twebwe ntabwo ari twebwe tuvuga aho tugiye bagenda gukorera kuko turaba aho basanzwe bakorera nk'abo mwenga barakorera ibubanza sinzi n'izindi ntara bakoreramo ariko ndazi ko ibubanza harimo hanyuma abandi zikorana ni anesese sinzi ko mufise anesese ibururi ijya ishira hamwe rigwanya sida bo yabonyere turakora na hanyuma nabo nyene tubafasha mu byo aho basanzwe bakora mugabo turiyugurura no kuzokorana na yandi na mashirahamwe tubonye ayandi mashirahamwe tworonka yandi mashirahamwe akora neza nayo nyene afite abanywanyi bakorana tukabona yuko ari amashirahamwe dushobora kwizera nabo nyene turakorana ku igituma dukora na tugira iby'amashirahamwe ni kubera nibyo bitworohera kuja gukurikirana ntidushobora ari nkomo abantu bitworondera umukene wese ahari umwumwe ahari ngo dushobore kumufasha kuko nta kuntu twamukurikirana kandi ntacyo byofasha tutamukurikiranye ntacyo twamufasha nyine ku buryo mugabo hanaho wasanga bitamufashije cyane kuko abo ayo mashirahamwe aca bafasha no mu nyingisho no kubigisha ingene bakora kubigisha ingene bakora bunguka ayo mashirahamwe arabafasha.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga.
Sikuku imeanza
tutaimba tutacheza
kwa furaha mwaka mpya wakati umefika dunia nzima twasherekea mwaka mpya kila sehemu ni shamu shamu lazima mwenye ushikwe na hamu tizama watu wamepiga pamba
za kila aina na wamependeza sana
nikula kunywa na kujichana usiku hadi mchana asante Mungu baba tukushukuru asante baba wetu uliye mkuu mwaka umekwisha
tumeanza mwaka mpya
tumeanza mwaka mpya
mwaka mpya mambo mapya
happy new year
new year bonane
happy new
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho twatumiye Madame Josette Rutabariza umwe mu bashinze ishyirahamwe Haguruka rifasha abakenyezi kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo mu Burundi. Mwavuze ko bimwe mukora mufasha gutanga ingurane zigereranye kuri abo bapfasoni mwo bisigura neza izo ngurane ingene zifashe n'ingene zibafasha.
Ingurane tubarungikira ducishije mu mashirahamwe yabo nka karoro kaine ANSS iri mu babishize muri proje bitanwe nawe nuzi hanyuma muri iyo proje abo bafasoni bakora mu migwi iyo babahaye ingurane rero bahuye mu ngwe ingurane muri iyo mugwe umugwe wose ukapise ukaba ofise gestion yawo baka hanyuma bagaheza bagahana bagahana iyo ngurane kandi bakayiriha bagaca bagenda bagakora umwe wese abafise ibyo akora mugabo cha iyo migwe ibafasha kugira ngo bagume bakorera hamwe bagume bafashanya ufise ikibazo aha uwundi akamufasha bose bakamufasha cyanke bagahana ubwenge bagafashanya mugabo umwe wese abafise abaronka umuce wiwe hanyuma ningena zo wiri rero twebwe mu gutanga ifashanyo tuziha iyo ntuzenye iyo shirahamwe nayo igaciyiha muri abo bantu rero iyo bakoze baba bafise igihe ngira ngo kisha nk'umwaka cyo kugira ngo basubize amafaranga barayasubiza muri benshi barayasubiza ndibaza mu bice birenga 90% barasubiza ifashanyo neza abasubiza nabo babyagoye barasubiza neza ifashanyo birenga 90% hanyuma basubije ishirahamwe twarabarekuriye yuko baca basubiza ayo mahera bagaha iyindi migwe bakaguma ibyo bita mu gifaransa kurecycle amafaranga bagasaba bayaha abandi nabo nyine basubije bagenda baraha abandi ni ukuvuga yuko iyo migwe igenda yunguka.
Ni byiza. Reka tufise n'ibitanga ku murongo wa telefone n'ibitanga uratwumva.
Ndabumva.
Watubwira irindi zina ryawe naho uhamagaye uri?
Ni Jean Claude ndi Gitega.
Mufise ikibazo cyangwa icyumviro?
Yewe n'ikibazo ngomba kubaza.
Mubaze.
Nagomba kubaza ndega mu babakorera mu ntara zose. Ndega kugira ngo umuntu ashobore kuronka iyo ngurane hoho bisungiki ubwo nta kamwana wa mama kabaho ibibazo byanjye byari ibyo murakoze
mu mwishure madame rutababiza
gome nkuko namye ndatishura twe dukorera aho ayo mashirahamwe akorera kuko urumva siho turi ntabwo dushobora kugenda ngo tubikurikirane ahantu hose kandi byo twara uburyo bwo utuma tudashobora guha imfashanyo ababikwiye hanyuma uko twetu rero dukorera aha ayo mashirahamwe akorera nka NSS turazi yuko ifise ikorera na Gitega ikorera za Makamba sinzi n'ahandi henshi ni Bujumbura barakorera mu ntara barafite amashami mu ntara na Sisi ariyo iryo shirahamwe rivuga bafise proje hamwe yitwa Bye Bye Malaria bafite icyitwa cyo kurwanya malariya nabo nyine ndazi ko bakorera zabo banza Bujumbura girango na mengana mu Kayanza na Rumonge barafise nabo nyine henshi aho bakorera urumva twe dukorera aho bari hanyuma ibyerekeza kamwana wa mama twe twizeye amashirahamwe dukorana kandi nayo nyine turakurikirana ingene ibintu bikora turaganira tukumviriza ingene babikora bakatubwira tukavugana ingene twe tuvyifuza nabo bakatubwira ingene bikora ingene turaronka amaraporo yabo iyo turonsa abagende Burundi baragenda bakabaramutsa bakavugana bakicarana bakereka bakabereka ingene ibintu bikorwa natwe tukababaza ibibazo tubifise hanyuma tukagira no kubizera kuko dushobora gukorana n'umuntu utizera irumva ntitwobimenya ibyo bya kamwana wa mama ntabyo twomenye mugabo icyo nzi ni uko bafasha abantu bo mu mashyirahamwe kuko ndizeye ko twe turabizera yuko baba bashaka ko abantu abanywanyi babo bamererwa neza kuko si ibyo babafashamo gusa hariho n'ibindi baba babafashamo.
Dufise kandi Steve ku murongo wa telefone. Steve uratwumva? Steve uratwumva?
Alo?
Alo?
Oui, alo ndakumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Ndi Steve wa Steve ndinga mu Bujumbura mu bwiza.
Mufise intererano cyangwa ikibazo mubaza? Alo? Steve, turamutaye ku murongo wa telefone turaza gusubira kugerageza. Tugaruke kuri iki kiganiro cyacu muri sanga kuri ishyirahamwe haguruka. Naho ku bapfasoni bari muri Canada bo mu bafasha gute babarundi kazi?
Abapfasoni bari muri Canada cyo tubafashamo turagerageza nk'abo bari bashasha bagiheruka gushika. Tubadufise ayandi mashyirahamwe dukorana y'abantu bo muri Canada y'abanyekanada nyine. Hanyuma tukabafasha kugira ngo bamenye aho baja, tukamera nk'ababayereka inzira ayo baja. Nk'uko ari cyo bakeneye bagashobora kutubaza tukabereka ahantu baja. Tukababwira bati nk'iyi shyirahamwe iri rishobora gufasha ibi. Ukeneye nk'ibyo kwa muganga ujaha, ukeneye hehe ujaha. Ni kubafasha muri ibi. Ikindi nacyo ni ukubashyira hamwe kugira ngo nyine ntibiyumve ko bari bonyine bafise nk'impanuro cyangwa ikintu bashaka, barashobora kuduhanuza. Urumva ni ukugerageza gukorera hamwe. Nabo nyine kenshi turabatumira baraza tugafashanya mu bikorwa, bamwe bakadufasha mu bikorwa bakaduterera tugakorana neza. Nibyo, ni kugira ngo tugume hamwe, tugume twitwa ko turabarundi kazi, ntitwibagire imico y'iwacu, ntitwibagire iyo twavuye, ntitwibagire n'abo twasize inyuma.
Mu babafasha muri Canada nk'amashyirahamwe yo babafasha ni nk'ayahe?
Turafise nk'abantu turaba partenaire nka hariho nk'ishyirahamwe ryitwa Oasis Centre de Femmes. N'abantu badushigikiye cyane kuva batugitangura. Hanyuma hariho iyindi twa Mwasa, nayo nyine dufasha. Hanyuma ahandi naho n'amashyirahamwe adufasha cyane cyane iyo hageze iyo tujya kurondera ruzenya amasosiyete amwe amwe aduha uburyo utari bwi abaduha uburyo, hanyuma tugaca turashyira hamwe kugira ngo dushobore gufasha biburundi.
Tugaruke ku mirongo ya telefone. Louis Michel aduteye akamo. Louis Michel, uratwumva?
Nawe umeneyeho cyane.
Ngo tubwira aho muhamagaye muri?
Hanyuma ndi mu Ntara y'Amajyepfo mu Rwanda. Ndi mu Rwanda mu Ntara y'Amajyepfo.
Mufite akabazo?
Ndi akabazo ngaze gusa. Usibye ko ntagira icyo nzi, tumaze mu nsubirire umutumire.
Arabumva?
Amahoro cyane, Louis Michel.
Amahoro.
Murakomeye.
Mukomeye. Ndi akabazo nshaka kukubaza umutumire. Gusa ni ikibazo umuntu nakumushyikaho gapolisi yose gukurikirana cyane. Ariko navuze ko muri muri Amerika kandi cyane cyane murakorana n'abadamu b'abarundi kazi.
Muri Canada?
Kuza kwibaza ariko se ari ahantu ko ari kure cyane muri mukamukora n'abarundi. Nta kintu mwakora kugira ngo mubashe kubegera, kuko uburyo ukora n'umuntu umwegeranye birutaho kwihuta kuta kuba mukorana muri Canada. Nako kabaza ngira ngo nkubaze madame. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Louis Michel. Twe turi yacaragwa muri Canada ntabwo turi muri Amerika, ariko ni nkaco kimwe. Icyo kibazo ni cyiza cyane, mugabo nkuko nari nabivuze kare, igishyirahamwe n'ishyirahamwe dukora ry'ubuntu. Ntabwo nta kindi twungukamo atari uko tufasha abantu. Hanyuma urumva ngaha naho tuba dufite ubuzima bwacu, tuba dufite imiryango yacu, kandi tuba ubwo buzima bwacu n'iyo miryango yacu nibyo bidufasha kugira ngo dushobore kuguma mu ishyirahamwe kandi dushobore no gufasha. Urumva nicyo gituma dushima gukorana n'amashyirahamwe asanze ari Burundi, hanyuma tukagira imigenderanire nabo, tukagira ibyo dusinyira twumvikanaho kuko ingene ibintu bizokora. Hanyuma bobo bikitwa ko bariko baraduserukira, kandi baserukira abanywanyi babo kubera nibo dufasha. Mugabo buri gihe nabo nyine baduha raporo za raporo, baka buri gihe tuba twarose umuntu dutuma natwe agenda agashika i Burundi akegera Abarundi agashika i Burundi akarabinyira ibintu byakozwe n'ingene bimeze. Urumva nuko bimeze, nitwe ntitwabishobora kwimuka ngo tugende ntibyadukundira, twasanga ibintu bya tutabishoboye kuko uburyo tubukura hano nyine.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga. Iryo shirahamwe ryanyu nkuko mwabivuze rimaze imyaka 15 rikora. Mwavuze ibyo mumaze kurangura mu gukorana n'aya mashirahamwe asanzwe akorera mu Burundi mu gufasha abakenyezi kugira bave mu bibazo by'ubukene barimwo. Muravye muri iyo myaka 15 nibihe bibazo mubona mu gifise muriko mugerageza gutorera inyishu?
Ikibazo cya mbere nico mu byerekeye uburyo, kuko twebwe mu byifuzo byacu tuba dushaka gufasha benshi cyane, hanyuma tuba dushaka gufasha benshi bikwiye, mugabo uburyo buguma butari bwinshi cyane. Naho wumva twe turikora ku mifuko yacu tukagerageza gukora ibiganiro n'ibintu bishobora gutuma byinjiza amafaranga, tukagerageza no tukagira n'abantu badushigikira, ariko ntituraronka uburyo uko twubyifuza kugira ngo dushobore gufasha, kuko benshi bamwe babibaza abantu bo mu ntara zose. Twoshimye gukorana nk'amashirahamwe menshi kurusha nk'ishirahamwe buri gice cy'igihugu kikaronka ishirahamwe giserukira cyangwa abantu bageserukira, ariko ubwo buryo ntabwo turaronka. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, ikindi tugitangura twaragize ingorane zo kugira ngo tumenye ingene ibintu bikora, kuko hari igihe twashobora gutanga uburyo hari n'amaraporo ntaboneke cyane uko tuyifuza, kugira ngo kandi utaronse raporo nawe uri kure tumenye ingene ibintu ko ibintu byagenze neza cyangwa bitagenze neza. Ino natwe tuba dufise amaraporo dutegerezwa gutanga. Murabizi nka leta hariho ibintu bigusaba nawe, kandi ibyo bigusaba biba bishaka amaraporo bamenye ingene ibyo bintu bikora, bamenye ingene ayo mafaranga uko yagiye n'icyo yakoze, yuko by'ukuri yagiye gufasha abantu itagiye mu bikorwa bitari byiza byo gukora inani. Urumva ibyo nibyo ngorane gusa twagiye turagira. Naho ubundi nk'ubu n'ukuri biratunezera aya mashirahamwe dukorana, ariko turuguruye imiryango yacu iruguruye, turacyariko turarondera n'ayandi mashirahamwe dushobora gukorana kugira ngo dushobore gufasha benshi kurusha.
Murakoze. Tugarutse ku mirongo ya telefone, ndabona Alexi ari ku telefone. Alexi, uratwumva?
Ego ndabumva.
Mufise ikibazo cya intererano, mwavuga irindi zina naho muhamagaye muri?
Ni Ndayira Gitarexe.
Uri he?
Ndi ngai Bujumbura.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro uterera?
Je narifise akabazo n'icyumviro noterera. None ko umugambi wo kwigisha abapfasoni.
Ndabumva mubandanye.
None birashika ho mu ntara za ruguru kaba baratanguye. Ikindi na WhatsApp. Atewe ndagomba kujya ngo muri iryo shirahamwe nawe numva umenga n'ijya abapfasoni. None byo shoboka gute yuko no kwinjiramo?
Kabishure, mumwishure madame.
Inyishu icya mbere cyo nuko aba mu ntara za ruguru twe dushika aho ayo mashirahamwe akorera ayo dusanzwe dukorana nka NSS Nyamba muri iyo ntara NSS ishikayo nabo turabafasha bararonka, kuko twe dushika aho ayo masosiyasi akorera. Iryo shirahamwe rirwanya malariya naryo nyene aho rishika niho dushika. Hanyuma ayo niyo mashirahamwe dukorana ubunye, nitwagira yandi dukorana naho nyine tuzoba dushika aho bashika. Hanyuma icyerekeye wewe kuba kuja muri ayo mashira hamwe kandi ukaronka ni muri iki gihe ntibishoboka kuko kwahisemo gukorana n'abapfasoni urabona iyo twe twashatse gufasha abarundi mugabo twashatse tuca dutora umurongo umwe wo kugira ngo dupfa abo dufasha kugira ngo kuko iyo tugenda hose usanga turiko turatambikiza bikatunanira kubashikira no kugira ngo tubikurikirane neza igituma hariho n'igituma twari twahisemo abapfasoni nuko twavuze tuti iyo tubafashije tuba dufashije n'umuryango wose bazokurikirana abana babo bariho bamwe batagira nabo bubakanye hariho bamwe baba ari bonyine hariho bamwe bapfakaye hariho n'abubatse bose bazokwabo bubatse birafasha n'umuryango wabo birafasha n'umushingantahe wabo rero asanga ufite wewe kawewe wenyine n'umushingantahe ibishoboka yuko kwetwo gufasha muri kige keretse dusubiye guhindura ibyo tugenderako
mwavuze ko hariho mu kindi gisata muretse ibyo byo kurwanya ukorana n'amashyirahamwe agwanya nka sida agwanya malaria ko mukorano mu gisata kijanye n'ibidukikije uko nabisomye mu bimwe mukora mwosegura icyo mukora ku bijanye n'icyo gisata
muri icyo gisata cy'ibidukikije dukorana n'iyo shyirahamwe yitwa sisi asesi ikora iyo ifise iyo migambi yo gukora mu bidukikije hamwe n'ibyo byo kurwanya malariya iyo niyo ibikora hanyuma nabo nyene uyu ni umwaka wa mbere dukoranye nabo twarabahaye uburyo amaraporo turonka ni meza bakora muri ibyo bidukikije bakagwanya ibyereke ibintu bishobora gutera malariya bagatera ibintu by'ibiti cyangwa ibyatsi bituma bifise akamaro mu byerekeye kuvura cyangwa kurwanya ibintu nko kurwanya malariya kurwanya n'izindi ndwara
naho kuvyerekeye imigambi yo muri kazoza mu bihe biri imbere kuvyerekeye ishyirahamwe ryanyu mutegekanya kuko mwavuze ko naho mumaze icyo kiringo cy'imyaka 15 hari ibyo mugikeneye gukora kurushiriza kugira ngo mufashe kurushiriza niyihe migambi mufise muri kazoza
imigambi dufite muri kazoza ntanguriye ku mugambi ngaha muri Canada dushaka kuko ibikorwa byacu muri Canada ntabwo twabikoze ko cyane nk'uko twakoze muri iyo by'imigambi yo gukorera i Burundi hanyuma twashaka rero kukubyagura tukarondera n'uburyo tugasaba n'uburyo muri leta kugira ngo dushobore gufasha dushobore gukora neza ngaha dufashe nabo ngaha hanyuma kubyerekeye ibice byo gukorera i Burundi naho nyene tushaka gushimika iyo migambi nyine dusanzwe twaratanguye dukorana na NSS n'iyo ya Sisi hanyuma mugabo turiko tukaraba yuko twoshobora kuronka n'uburyo bwinshi kugira ngo turondere ayandi mashyirahamwe dukorana n'ubu kugira ngo tuziko turarondera ayandi mashyirahamwe twokorana imigambi bwabo yerekeye ibyo gufasha abagore icyo dushimikira ko cyane ni uko tubona yuko hari abagore dufashije gutera imbere tubafashije guteza imbere imiryango yabo tubafashije guteza imbere aho kwiteza imbere bonyine kuko bizoca birabafasha mu mibereho yabo bikabafasha no mu mibereho y'imiryango hanyuma uko tushoboye gufasha benshi niko bizotunezera hanyuma nibyo rero niyo migambi yacu ikurikira kuguma turondera uburyo kukwiyubaka cyane ngaha mu byerekeye kugira ngo dukorane neza na leta dukorane neza na turonde nibyo dushobora gufasha abantu bimwe hanyuma kandi dushobora kurondera uburyo bukwiye bwo gufasha i Burundi
Tugaruke ku mirongo ya telefone aho Innocent ari ku mirongo ya telefone. Innocent uratwumva?
Eh ko ndabumva.
Watubwirira indi zina naho hamagaye uri?
Eh ko ni Sandwe Mara Innocent de Mukanyosha.
Eh mufise ikibazo cha intererano?
Ni kibazo hamwe n'intererano.
Yego.
Eko twumvise icyo shyirahamwe kuri muri Canada kuri fasha abakenyezi. Kandi mwabivuze yuko atamugabo mufasha. None kubera iki cyo shyirahamwe batanguye kwishinga muri Canada kandi ukuriza ino mu Burundi hari abakenyezi atacyo bafise. None ntacyo mwokira n'ino mu Burundi amashyirahamwe akaguriye. Kandi mwavuze yuko atamugabo mwofasha abakenyezi. None nk'abakenyezi atacyo bafise ubona bugenjiramo gute ko riri muri Canada hama nkasaba bakagwiza amashyirahamwe hano menshi mu Burundi kandi bavuze yuko ko bari mu mashyirahamwe arwanya malariya. None ibyo biterwa bavuze batera bikinga malariya ibyo biterwa tubironka gute cyane bigurirwa hehe? Ako niko kabazo narishije.
Murakoze. Reka abishyure mu mwishyure madame Rutabariza.
Nibyo mwavuze nibyo dukorera muri Canada hanyuma kandi twe ntidukeneye kugurura muri mu Burundi ntabyo twashobora kwera byo dutwara uburyo twari gushobora gufashisha abantu usanga bidutwaye utubuye Burundi twatwa turatanga amahera y'inyubakwa tukutanga amahera y'abakozi bikatwara amahera twafashishije abantu. Urumva icyo ni cya mbere bituma tudashobora kuza gukorera i Burundi. Hanyuma abagabo ntikibuza yuko dushikira abapasoni abagore badufasha mugabo muri iki gihe nibyo abo dufasha bica muri ayo mashyirahamwe hanyuma bigaca muri ayo mashyirahamwe bakaba ari abantu abanyuranye bayo mashyirahamwe kugira ngo tubafashe. Ara gwimwe ni abo bagwaye basanzwe bafite umugera wa sida iyindi nayo nabo asesi abo bantu bagwanya malariya bafise ibiterwa barimye ibintu byitwa bya katere ari ibintu byinshi by'ibiterwa bakoresha kugira ngo bagwanye malariya bace bakora amasabune n'amabuji n'ibindi bikoresho byose byo mu nzu amasabune koza mu nzu kugira ngo cyirukane imibu. Iyo asosiyasiyo yitwa asesi yitwa Karire yitwa Karire iyo asosiyasiyo ikorera i Bujumbura. Umunyeneyo umuntu abikurikirana yitwa Jeanette Karire Kinyana niwe dukorana niwe nyine iryo shyirahamwe hanyuma sinzi gere nobabwira ngo ushikira ibyo ntuziwe mugabo ndazi yuko umenga arafite ahadandariza nuko je ntaheruka i Burundi ngo ndakubwire ngo naha mugabo arafite ahakorera. Sinzi rero ko mwobaza abantu bo hiyo b'i Bujumbura bashobora kubabwira ishyirahamwe ryitwa Karire Asisi.
Murakoze. Dufise kandi Toma uratwumva?
Yego ndabumva.
Mwatubwira irindi zina naho muhamagaye mutumbeye.
Irindi zina ni Bigirimana.
Mutumbeye he?
Ami, kuri mu Rwanda.
Mufise ikibazo cyangwa icyiyumviro?
Ni ikibazo mfite. Bane kuzuza umutumire.
Yego.
Yego muraho Toma.
Yego mwiriwe. Unomba ibyo cyangwa cyanyu mufashije abantu ku buntu nta kuntu mwotera akabyije no mu nkambi z'impunzi nkatwe rwaruka tuba tumerewe nabi tugiye hamwe nta kuntu mwo dufasha nyine natwe tugakora ibikorwa biduteza imbere kandi mwumva bidashoboka mukadushakira nyine onya muri Canada abantu bose ufasha burya natwe tuba dufite imigambi yo gukora ariko tukabura ubushobozi.
Uri muri ihe kambi y'impunzi?
Imama.
Na sawa nyine umutumire narwe kabayo tukarukira ayo tukarukira kuya narwe twatumirewe na.
Reka bishure mu mwishure.
Ego ego toma ivyo ivyo muvuze nivyo twe turashaka gukorana namwe twa bafasha. Ariko sinzi ko ngaho mwaba mufise ishira hamwe cyanke yo gushira abantu mwaba mwagize ishira hamwe mugashira hamwe hanyuma ugakorana tukaca tubafasha.
Dushira hamwe turadufite.
Muradufise?
Yego.
Hanyuma si murashikiriza Fidele uyu sinzi ko mubicisha kuri wewe Fidele yuko hanyuma bakatubwira bakadushikiriza icyo cyifuzo cyanyu tukaraba yuko dushobora kubafasha.
Iryo shyirahamwe ryitwa ngo iki?
Ryitwa dufashanye.
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 Yego.
Murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Harayandi mashirahamwe yoba nayo ari ngaho muri Canada yoba afasha muri iyo nzira afasha nk'abakenyezi mu Burundi mwoba mukorana cyangwa mwoba mukorana gute hamwe mwoba mukorana?
Oya ntayo tuzi ashobora kubafasha abakenyezi birashoboka ko yoba hari ko muri Canada ari hanini. Mugabo turazi yuko hari ayandi mashirahamwe afasha abantu afasha muri Afrika cyane mengana n'i Burundi. Harayo duhora tubona mugabo ntabwo dukorana necessary ntabwo nta bikorwa dukorera hamwe. Mugabo ndibaza ko yoba hari nko mu ntara zindi atari no Toronto. Mugabo Toronto ntayihari twe twenyine.
Hanyuma hari icyo mwashikiriza icyumviro mwamufise mutashoboye kuvuga imbere yuko turangiza ikiganiro?
Icyo twashaka gushikiriza ni uko ishyirahamwe haguruka rimaze imyaka 15 ubu onye bitunezera ku ntambwe dushitse ko bonyene ubu onye tumaze gushikako tuko turafasha bene wacu. Igihe twatangura iryo shyirahamwe mu 2002 icyumviro cyari ugufasha mugabo tukavuga tuti reka dufashe abapfasoni dutangure gute uyu munsi tukiyumvira guke ejo twebimbiro kubona. Ariko ubu turabona yuko twafashe twamaze gufata intambwe kandi ishimishije ubu turiko turakora neza. Icyo twashaka kugushikiriza kindi ni uko dushima amashyirahamwe dukorana kuko akora neza cyane. Iryo shyirahamwe rya MSS n'iryo shyirahamwe rya Karire rya Asisi Karire turakorana neza kandi bakora ibikorwa byiza. Ntikibujije yuko imiryango yacu yuguruye kugira ngo turondere turonsa ayandi mashyirahamwe meza ashikire abapfasoni babikenewe ashikire abapfasoni bafite ingorane z'ubutunzi kugira ngo batere imbere. Imiryango yacu iruguru twashaka gukorana nabo nabo nyene mugabo tuguma muri icyo gihande cy'abakenyezi kandi tukarondera abatafite uburyo bwikwiye kugira ngo dushobore kubafasha bisununure.
Ako izina mwahisemwo haguruka nari kubona kibajije mu ntango niko kimwahisemwo iryo zina muri make?
Twashize haguruka iryo zina rirafise rirafise icyo rivuze. Bonye n'agashushanyo reka icyo bitanuze rirabyerekana byerekana umuntu ahagurutse ubundi.
Murakoze yari madamu
Chabake n'umukenyezi ahagurutse ubundi mukenyezi.
Murakoze yari Josette Rutababiza mutumire wacu no munsi mu kiganiro muri Sanga umwe mu bashinze ishyirahamwe ryitwa Haguruka mu gisagara cya Toronto muri Canada igishinze gufasha abakenyezi batishoboye mu Burundi mu kubanosa uburyo bwo gushobora kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo. Dushimiye kandi abakurikiranye iki kiganiro n'abaduteye akamo ku telefone babajije cyane bashikiriza ivyumviro. Mwari kuri Radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Fidele Niyongabo. Mwese ndabashimiye ndabifuriza ibihe byiza.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington.